Muracyateze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongiye kubasuhuza mwiriwe nanone ni Thomas Kamirindo ugiye kubageza aya makuru. Radio ijwi rya Amerika turavugira kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi. Mujye no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com, naho murahakurikirana aya makuru ndetse murahasanga n'ibiganiro bindi.
Harabayeho urukino rw'umupira w'amaguru, bamenyesha makuru bati nitwoza turavuga inkino natwe twerekane ko tuzi gukina. Abaririmbyi ati ntituzi kuririmba gusa, bati n'umupira turawumva.
Uyu ni umunyamakuru Liliane Nshimirimana. Amafaranga yavuye muri uru rukino avuga yafashije abana b'abanyeshuri bo mu bwoko bw'abatwa. Amakuru kandi ni umugambwe UPD Zigamibanga utabariza umuyoboke wayo Leopold Habarugira wazimiye, naho abarundi b'impunzi mu mujyi wa Kampala bijije umunsi mpuzamahanga w'amahoro. Abanyeshuri ijana babatwa baba muri zone ya Buterere, komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura, uyu munsi baronse imfashanyo z'ibikoresho by'ishuri byaguzwe mu mafaranga yavuye mu mukino w'umupira w'amaguru wahuje abaririmbyi n'abamenyeshamakuru b'imikino wabaye mu cyumweru gishize. Fidelite yishatse araduhe inkuru irambuye.
Wankumiwe cinjire cinjire
cinjire,
wankumiwe cinjire cinjire
cinjire,
cinjire singube saharagenwa
cinjire,
wa mufore cinjire cinjire
cinjire.
Murakoze murakoze
ako nakanyamuneza kari muri site ya Nyarumanga isanzwe ibamwo abasanga butaka bababa 3000 kuno wa gatandatu. Abana bo basanga butaka biga bari baramuse baronswa imfashanyo y'ibikoresho by'ishure. Ibikoresho byabonetse bivuye amafaranga yatojwe mu rukino rwahuje abayirimbyi aho namenyesha makuru b'inkino. Liliane Nshimirimana yaserukiye abamenyesha makuru yavuze havuye umutima wo gufasha.
Harabayeho urukino rw'umupira w'amaguru, bamenyesha makuru bati nitwoza turavuga inkino natwe twerekane ko tuzi gukina. Abaririmbyi ati ntituzi kuririmba gusa, bati n'umupira turawumva. Haratanze udufaranga tutari twinshi, hanyuma bati nitwayajana mu biyeri canke mu mamuteri.
Umwe wasanga ubutaka bari aho twaganiriye yadushutse ko ashimye imfashanyo yongeye aducira ku mayange ku buzima bubi umunyeshuri w'umutwa abayemwo.
Twebwe abana batwa bo muri Buterere iyo bagiye kwiga atagerige nk'ubu wunye ngo tanga amahera angana ukunye. Narwe kuyaronka ntibisoboka kuko abantu bose bari ngahabose baza gutora amakara niyo bajyamwe ni hari gihe besi bagenda uko nyiri atari forme bambaye bageze ku ishuri abarimu bakabirukana ngo nimutaye ngo nimugende ngo abavibanye bagura ni forme kandi atamahera.
Hagataho umuririmbyi Petero Nkurikiye batazira cinjire mu ijambo yashikirije harimo ko nibitugo bazobandanya bafasha abo banyeshuri basanga butaka.
Mufise ikibazo cy'ibikoresho ngo uyu metre niyabona hari abariko baraheba kubera ingorane z'ibikoresho azagaruke atera kamavuga ati erega muri babandi mwaha yamakaye hariho abandi bagize ingorane z'iniforme cyangwa bagize ikindi kibazo niyatwitura n'ukuri tuzoraba dukoreye umugani wawo.
Mu bana bajatara 50 babatwa biga amashuri mato mato nayisumbuye abagera ku 100 gusa niyo baronkejwe ayo makaye. Umwe wese yaronse amakaye atanu n'ikaramu. Tubibutse ko amafaranga yaguze ibyo bikoresho yavuye mu yatojwe mu rukino rwahuje abaririmbyi hamwe n'abanyeshamakuru b'inkino. Muri urwo rukino iyo migwi yaranganije ibitsindo bibiri. Urwo rukino rwabaye mu ndwi iheze kandi abagiye kurorera mu guhimirizwa babwirwa yuko amafaranga azovamwo azofasha bantu nikora. Ico ngombe yaco nuko igitigenge zina c'amafaranga yatojwe muri urwo rukino kitigeze kivugwa ku mugaragaro. Ibujumbura, Fidelite yishatse ijwi rya Amerika.
Fidelite reka Evariste Nzikobanyanka akwakire. Evariste Nzikobanyanka aratubwira uburyo umugambwe UPD Zigamibanga wijije isabukuru y'imyaka 15 umaze ushinzwe kumugaragara, ariko rero uratabariza umuyoboke wabo witwa Habarugira Leopold wazimiye. Habarugira amaze ibyumweru bibiri ataboneka. Evariste araduhe inkuru.
Kugenekerezo rya 12 ukwezi kw'icenda mu 2022 niho umugambwe IPEDEZI gamibanga wemererwa n'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu gukorera ku mugaragaro mu itangazo abarongoye umugambwe bashize habona kuri no genekerezo abazigamabanga bahimbaza imyaka 15 uwo mugambwe utanguye gukora harimwo kwiyamiriza ivyegeranyo mvamakungu biyamiriza icegeranyo cabahinga mu murwi wa ONI ujejwe gateka kazi na muntu Kasim Abdul arongoye IPD avuga ko ivyo vyegeranyo atakindi bigamije atari gusubiza igihugu mu ndyane za kahise.
Irya raporo ubwa mbere ntiyakurikije uburyo amaraporo akogwa cyo mu gifaransa bita methodology. Iyo rero mu gikogwa cy'ubuhinga uburyo raporo ikogwa ubugi ikogwa cyateza gukogwa na methodology itakurikijwe urumva yuko nikurikira iba biri muri iyo raporo bitaba byo kwizerwa. Twebwe twibaza yuko ubwa mbere nkuko rijya tegeko rigenga rya tubavastati do Rome kugira ngo ubwa mbere ushobore kusaba yuko irya sentare impuza makungu igira amatohoza nuko inzego zo mu gihugu ubutungane mu gihugu bwagananiwe ka budakora cyanke budashaka gukora
uwo mugambwe uhimbaje imyaka 15 mu gihe bamwe mu banyonyi bawo bakomeye harimwo uwahuza wurongoye Zed Feruze bazimanganirije ubuzima wa nyuma atawuze irengero ryiwe ni Leopold Habarugira yanyurujwe araheze indwi zibiri urongo uyu mugambwe IPEDEZI gamibanga afise icasaba inzego za leta
hamwe no fatira nko kumunywanyi wacu ya hayoka kuzimya Habarugira Leopold turashaka yuko inzego za leta zikora ibishoboka byose aho umuntu akaboneka kandi ari muzima kandi mbere turasaba leta yuko cyane cyane inzego zayo kuvaye nke gipolisi n'ubutunga boko ibishoboka byose ingendo nkiyi ntisubiye kuboneka mu gihugu cyacu kuko muri kino gihugu murabizi kuva mu 1993 ari abarundi bafise ibigwanisho muri atama haba desarmement civile nka Leopold yari umudandaza ntacyo buza yuko umuntu afitaniye amatati je uko ndamuzi nta muntu nta ngwane za politique afitaniye n'umuntu numwe no mu mibano je nta muntu novuga nti yubara afitaniye ingorane ariko mugabo ntacyo buza yuko hashobora kuba n'undi muntu ku ruhande ashobora gukora icyo cyaha hama mugabo kubera igihe turimo cya politique byitirwa leta ariko bituma rero twe dushaka yuko bibaza kubera no mu nshingano za leta gukinga yuko ivyankizo bishika
mu rwandiko mugambwe IPEDEZI gamibanga wasohoye kandi usaba abarundi bose gutanga interano z'amafaranga kugira amatora ya 2022 azogende neza abarundi batarinze kuzerinze Abdul Kasim asigura igituma umugambwe arongoye utera ko kama abarundi
hamwe woraba ibiharuro by'abarundi bitama amatora usanga ari igiharuro kinini cyane tandukanye kumbe wanashaka no mu bindi bihugu mu Burundi cyane kumbe ngira muri Afrika twitaba amatora ku bice birenga hafi birenga 18 hafi imyango 90 ugambe ho amatora si ikoko cha leta ni gikogwa chatwebwe abanyamigambwe ni gikogwa cy'abarundi bose kuko nkuko ingendo ya demokrasi bivuga umunyagihugu wese abazwa iby'igihugu ku buryo bubiri nukuvuga ubwiwe nyene directement canke indirectement iryo ni bwizwa shingiro ry'u Burundi yuko umurundi wese participa muri vie nationale directement ou indirectement aho rero ko amatora ari igikorwa cyatwe bw'abarundi birumvikana yuko twukirangura twebwe nyene bitandukanye nuko twoza gusaba z'uko igikorwa cy'abazungu mu kirundi bavuga ngo n'Imana ifasha wifashije turashaka rero yuko twega barundi tukumva yuko icari igikorwa cy'iwacu nk'abarundi amatora igikorwa cy'iwacu kuko inzego zivamwo ni zirongora abarundi zija kurongora abanyamahanga
Abdul Kasim ntashima ko iyo ntererano isabwa abanyagihugu yo bitegeko nk'uko umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu aheruka kubishikiriza icivugo cyo guhimbaza imyaka 15 iheze umugambwe IPEDEZI gamibanga wemerewe gukorera ku mugaragaro nidutsimbataza amahoro mu kwitegurira neza amatora ya 2022 Bujumbura Evariste Nzikubanya nka ijwi rya Amerika.
Bakunzi bijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9 2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajya gahita saa moya na saa 2 za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo kwisi mwajyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho amakuru tuyakomereze ikamara ariko kumunzi z'abarundi zituye umurwa mukuru w'Ubuganda. Ejo rero zijije umunsi mpuzamahanga w'amahoro ku isi. Umunyamakuru wacu i Kampala Ignatius Bahizi yagiye kureba ibyo birori, yatuzaniye inkuru.
Imbyino zitanga ubutumwa bw'amahoro nizo barushije kubyina muri uyu muhango wo kwizihiza amahoro ku isi. Akaba ariho nahereye mbaza umwe mu mpunzi z'abarundi bateguye ibi bikorwa, Nyabenda Damien. Niba byumvikana kwizihiza amahoro kandi bari mu buhungiro kubera amahoro make bahunze,
nibyo biragoye. Biragoye kubona twarahunze hanyuma tukaba turi ko turahimbaza amahoro. Si no kuyahimbaza ngo turayafise, ahubwo no gusaba amahoro, ubutungane ku barundi bahunze, ku gihugu cacu, kugira ngo abantu bacu babunze amahoro bishwe, abantu bacu baguma bariko barangazwa, abantu bacu bararubunda nabo baronka amahoro.
Ibi byongeye kuba hashize iminsi mike impunzi bagenzi banyu b'abarundi bahungiye mu gihugu cya Congo, harimo bamwe bishwe mu buryo budasobanutse. Ntabwo bibabaza kubona mwiziza amahoro kandi ndetse bamwe bahunze amahoro naho bayahungiye akaba atayafite.
Numubabaro mwinshi, numubaro mwinshi dufise, kuko nkuko mwabibonye mu byadukoranije turiko dusaba amahoro, twongera twibuka na bene wacu baheruka kwicwa bunyamaswa, ku bwacu n'umubabaro dukomeye. Nkuko mwabibonye murabona ko benshi bambaye ibintu byirabura, bafise utuntu twirabura, abandi bambaye imipira yanditse ko ayi mu Kamanyura, bisigura yuko bifatanije nabo bene wacu bapfuye. Birababaje cyane.
Perezida wa Burundi yaherutse Tanzania asaba impunzi gutaha kandi bagashishikariza abantu bose mu karere abahunze ngo batahe. Kimwe mutabyubahiriza mu gataha
bahize nta mahoro ari Burundi, kuba amahoro gute hanyuma n'uwitwa ngo atwara igihugu akaba yugaranwe mu gihugu adashira kurengana imbibe ngo agende kuramutsa n'abagenzi b'ibindi bihugu? Kuba amahoro gute imbibe z'i Burundi n'u Rwanda zidahita ata abantu barengana, ibi atamigenderanire ihari? Icyo cyo nicyerekana yuko atamahoro ahari.
Hari hamuritswe amafoto y'ababaye abakuru b'ibihugu bitandukanye ku isi hamwe n'abandi bantu bakomeye baharaniye amahoro ku isi hamwe no mu bihugu byabo. Nuko mbaza wari wateguye iri murika ry'amafoto ubutumwa bashatse gutanga.
Jeni twagasuko Christian ntanguriye nko ku foto y'umuganwa Rodoviko Rwagasore mwabonye ngaha. Hari abana benshi usanga batamuzi, nk'ubunya mu buhungiro ugasanga ntibakibona ya televiziyo mu Burundi bamubone. Murabona ngaha ari foto yerekana abakuru b'ibihugu n'abami baba baratwaye kuva kuri mwezi wa Gisabo gushika kuri Petero Nkurunziza. Harimwo novuga diskuru Rwagasore yavuze kwashatse kugira abantu, irimwo amajambo akomeye cyane muramwumva bayisubiramo niyo habaye kumwibuka. Tubigira cyane cyane kugira abantu bagume bameditate cyane kuri ayo majambo arimo muri iyo diskuru. Hanyuma hari foto ya Mandela ngaha mubona wo muri Afrique du Sud, hari foto ya Lumumba muri RDC, hariho Martin Luther King ngaha muramubona, hariho Marcus Garvey fondateur wa panafricanisme mwabonye, mwabonye Sankara Burkina Faso, mwabonye Haile Selassie hajya anya hari icicaro cya New African muri Ethiopia, Gandhi urazi uko ari wo muntu twavuga ati yatanguye ibintu vya no violence.
Hari no nasanze amazi kugura amwe muri aya mafoto ambwira impamvu yayaguze.
Nguze ifoto y'umuhisi Mandela, agura ni foto y'umuhisi Rwagasore waraniye inayo kwikukira mu Burundi. Ahanini yarashigikiye yuko intsinzi twari duhejeye kuronka yari intsinzi y'umurundi wari we wese, ntiyari intsinzi y'ubwoko cyangwa imigambwe cyangwa iki. Yaravuze ati intsinzi ni intsinzi y'abarundi. Turizeye cyane yuko tuzosubira mu nko muri biriya bihe byo kuri Rwagasore, turabyizera cyane. Foto ni nk'icyibutso, itwibutsa ibintu ivyarenganye, n'ubu turafite icyizere cyuko Uburundi buzosubira bukaba bushasha, bugasubira kuba Uburundi bwa bose, butavangura, butari ubw'ubwoko, butari ubw'imigambwe, butari ubw'imitumba n'intara.
Mu butumwa leta ya Uganda icumbikiza impunzi yatanze kuri uyu munsi hamwe n'imiryango yita ku mpunzi muri iki gihugu, impunzi zasabwe guharanira amahoro mu buhungiro aho zituye hamwe no mu mitima yazo, kuko ariyo mahoro zizatahukana igihe kigeze. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Kazemu kumviriza igikino intamenwa gutegurirwa na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Bash abantu badupangira iyo no mwaka badupangiye nabigamana
kubera ikigaduye mugabo dufatiye kuri ibi byabaye no munsi
uno munsi wangu byagenze gute
wari
je wasubira ngo ari kintu nakinga muri no saha ya nyuma nakuriki nukuri ntamenye ko ndi mwishure numvise ikengeri ivuze yego
aho prefer mate excuse avuga ko bahinduye saha n'umukorege wa service me mugabo atari ko bizobandanya ntarakime wumvi
Agashakungo cyo makuru ya nyuma nta nakimwe nkurikira umutima wanje ba watashasigaye mu biri gusa
ariko rero ngira imana sindakona si usinzi
eh
yo gatiro tuguma tunika na agashakunwa
nda kweli
none gadoyi umutima wa buri hehe
tagasha Francine kwigira gugu cyane no kugira unyumvi umwige mangana nkuko kwawe agatima kiba nta kandi gatembera atari mu kigo
no banari umuntu
Kubera
nkubwo kajakarancamwe nkibuka ko mama tari muhira maze nkibuka ko nshika nkura uniforme nkaje gusoroma ibijo
eh
yiki
uti gikora gishinga no gushika gusoroma ibijo mu ga France
ibyo byo ni bit kutavuga no kuvoma amazi ninasanga tayari
eh
hanyuma mpatite bijo nyene hama ndabiteke
umukobwa ageze muri secondaire abakigira ibyo ga France Ekabasha kuba mudusuzugutsa nkuko.
None gasha Dorine ndakubaje. Ko nzi wacu ni wanyu utunda tari kirenga. Wamufise umukozi muhemba akabikora.
Ivye ni vya mamasha atabikoze naho biramusha.
Hanyuma wewe ufite
muyaga nyene ucivyo. Biravana ni genshi kimuhira.
Apo?
None ho wucu genda direct ku muhana.
Ariko sinakubwiye ko mama tari muhira ngenda direct nye.
Washa Francine no musi numira mate. Urege kujya kwisiga ivyondo vyo muri ino mvura uze ndakwerekaho ducana kandi nagafana karaboneka ntugira ubwoba
uraruzanye wa mukobwa ntaru jewe nca mugahinga kuri no mugoro hanyuma ngataha nja he
muhiri wa
ho mubyeyi yiswe mu Francine nzi
yerega wa nguri tugenda namaguru
naye tugenda ni ugira ufate moto
tugenda ni ubone iki
radzi nanye
ehe ndubona ko ari kwaranya ko ingo tugende sha nti dutebayo nukujya ka brochette gusa cha dutahana
Dori, mbabira vrem. Cyane, njewe ntavyo nokubahuka.
Nta kundi genda muri ivyo bijumbu vyawe. Tuzobonana nejo.
Aiko mana yanje. Umukobwa araho ubuye, ntazogenda tikwege.
Muraduha bo ngaha.
Kubyo muzanye. Mahoro hanje.
Amahoro neza. Uti rero wewe utitekereye ntacyo muvugana. Zano nyabo nivyo waraje. Yacuba wimana.
Nde hanje ra. Warukiraza wiba. Sinzi mayi nabantu bararutana. Mbe wo babifise ho yo bihuhagatse.
Emwe nase kwicarira ubusa. Nimba rero biriho. Mpakaragonda gatsinde kwitako gatoyi. Ugabo sinteba ndiko ndihuta.
Emwe nta kirago ndinda kujya kurondera kandi wumva wihuta.
Ndihuta nokuri. Ahanje ngaha mvuye nahandi.
Nje gituma mbona kadugumba kakurenze.
Yego.
Emwe.
Eka data wanje je ndi ku murimo wanje wa minsi yose.
Yego. Nonugenzwa na make.
Bera.
Esa.
Ntuzi ko cyakira rimvura ya gisituye.
Yego.
Nazindutse kurarika tujye kugitarura.
Nani nibage mama wanje kuri umutware. None wabarose.
None sindiko ndabaronka simwebwe nyene. Hari ya hepfo bambwiye yuko baca baza duhurire yo. Ingo wowe tumanukane.
Oya, oya. Je wivye ntibindaba. Genda tuzosubira nimba ari byo byari bikuzanye.
Hewe. Uti bya rero nibitoyi. Wowe kijya kiraro ntacuke naye gabera hi.
Oya. Ubataki hari ubona cambuza iyo onja jewe. Nzohonyora no mu mazi hanyuma njabuke njiyo nshaka.
Hewe. Udashobora guhonyora mu ruzi nawe. Nkabajya abana bajya kwishure canke mu misa. Canke imodoka zizoca mu mazi.
Mana yanje ndagusavye impa mahoro.
Kubera
iyo midugumbarira hari parking yayo ubona nga. Jewe hari ni kingura mbonana. abo bana nabo ababavyayi bazobaheka babajabutse
urumva inyene umeze wewe
genda rero ibyo jewe ntibindaba
yewe aka yewe
ngo imidoga
wera yacha widoga na hata wowe ufise urashobora kugenderwa n'uwufise nika umeze
Emagaye ngira ngo wo buheruka kugurada
ate ko
ko ari we ugendera mu batera mbere nzi nawe nkaba mbonuza namagu
ntawo uvukanye wakijuju we haraho no
utindikijuju
ego mugabo warukiye kumenya bera hino kwikiraro gituma imigenderanire hagati y'imitumba n'iyindi hagati y'amakomine na yandi mbere n'intara igakomera ehe nimwe mu nkingi zitera mbere
aho rero utaho bitari ubukene bwarabishe
none biri mu biteye ubukene
emwe numva tubuze gitogira ngo tuba batunzi
nico ni gitoyoga wa
nibaza ko ari cyo
wewe ngo tugende dutarure kijya niki ndarahita uzote batucubake nkubu hogira umuntu agwaragabera hino umbonera ruse haba ni hayoca hehe
hari ubuziga ahava yikenera tumuterure kunderutse
mana yanje we ndarengewe naho nakaboneye ibigaba
igute
berahe erega nawe urashobora kugwara ukayikenera kwikunguruza kugira ngo igushikane kwivuriro
Ndakwisavye wa mugore uji yuju ndeke niturukiriza igitungo.
Hewe ndagiye.
Genda.
Mugabo sinze bona ukidondagira ko utafashije nabandi.
Ehe nabijya byo hijya. Raba naho byo babitumye ntitubisiga. Inyoni twosanga zabimaze. Nimubizane byose. Ehe nimwegereze hijya mwe mukibasha.
Murama kagori nanje nje kotsa.
Ibiraho nyene mbona rimitetezwa ntawo byotsa. Mahoro mata, maho. Manyi nangira we hamenyera chakome.
Chakuma ndimenya. Ibiri hano ni nyavyo je.
Ntacho twaye rero. Kugira ngo turidonga.
Nikiza basi.
Oya narahakuye dukeyi.
Ewe rubinat. Ivyo bigori nibike. Uringa ibasi mana yanje naho nagende
ni mana ntikumve nagayi sinkubiye ko ntidoga iyo niyo mvugo y'abantu he munyarusa duheze ikivi duhave tukodoka burije
kiriya kivi ni mu gisoroma
oya tuzohigarukira ejo kuva mu gitondo n'ukuri tutarushe kandi ngomba kuja kuronderera abantu
nivyo harageze byarapitaje ndakubariye Icho kivi cyocu ntana kime cahetse kimwe kimwe byose ni bibiri canke bitatu
si byose mugabo ni cahetse kimwe ni ciza
em ntusa nanje nagiye ngataha nikoreye imbegeti igaragara ewe
hewe ntani cyo gozo umwana wahuye yo
amve basha reka kwitwengera wa mugore nawe ahubwo sinzi ico byabaye urantabara undangira ico wagize kugira ngo bimere uko
Icanagare Icanagize
Ego
Nta kindi atari ntabire
Ati ntabire Jogira sinari natabire Mugabo Nabonye hamera utuntu two duti gusa tutahetse namwe
None ga yemu byagenze gute Jewe sindavyumva kuko atari amase nta kindi nakoresheje Mugabo murima ni nkimbanyiza kushatse
Ego mama wanje oya sha Gira Sharuminata. Gira hari icumishije. Mbwira nzopfume nanje mwini mari kurikira. Nasubira kurima ngo ndimari. Ntabara, ntabara nokuri.
Ndagahanwa narugira hakagira ikindi nashizemo ataramase. Mugabo naravanze nahange. Ivyo nawe nibaza kubitse.
Uwa. Nandi byose ugira twese sivyo tugira. Jo nibaza yuko ufisa kandi kubwenge wisangije.
Mataho nyene washimitse.
Nashimitse koko.
None wibaza ngo barimye kimwe bose bimbura kumwe.
Reka sha mbwira. Mbwira yuko atakindi kintu wobo waravanze. Ibuka neza, ibuka. No wosanga hari akantu kubwenge wakoresheje.
No te wankavyibagira gute. Ugira ngo hacigiye kirekire birimwe. Cahira wateye utevye biracikirira.
Uwa emwe. Ntavyo nemeye kiretse ari ubundi bwoko bw'amase najya tuzi twese oya oya oya
semere
kukimana tarumuntu bireshe
Igiye gira cyakanga.
Urakomeye.
Nkubundurutse hehe.
Mbwira shiki cyo yakongore numve ko yatubwiye bimwe. Tumutse ko turabagenze.
aho dukundana dori imana umwe wese mufite imigambi
yego
nta ufise nkiyundereka
ashi je ndabizi kwe farareka ro kuntumura utaruhuka ni mashini farira ruhuka
dori
sa
kwari je ndiko ndakora ni urushe mu kibanza canje
bora kuzura gacyamu utarenga naho arabikora
hewe arabikora mugabararu kundo sakanya reka ndamumirira mata
ya mumirire gose maduza bagakeciru hatarage Bega mama wanje ko mbona ka kwishe uramperekeza.
Hewe akanyuje harageze kuta. Sindira ndagire nta daguherekeza urantera inkuru.
Nta nkuru ngaho sha. Ingo mperekeze gusa Jenny itahire.
Dori.
Sa?
Ja vre uratashe.
Ndatashe nyine.
Ariko ndamukijurambije
warundira. Fara. Teka kubuze mpera sha. Wenda kuramutsa nkande.
Abo.
Hari abandi ndira nyigishika sha tari wewe. Changa hagusa tugende.
Yohande vunjewe nitu kwa ifatanya niwe nja. Nuhu munu muhuri ya kushuri. Ayuma kayo ya janyi hei.
Wanu zigu fungisiri. Pamuma na wabugie kongie kuhigasha. Yalu satugende leru zane na makaye. Kugira nivaki mena kimye.
None gadori.
Sa?
Wibaza ko mama yobjeme.
Kuwera.
Ho nye neni wabugi yomfusanie kahund.
Numu tipe wanje fara. Kandi numumota nawe niwa mubona ndazi kumushima wenye rusagusa tugende ntidusanga yiranze
Faransi
sa
namaki ko mbona umenga baje kuguhitana Dori
sa
namahoro
yego namama
ugira muje kwishura
yego mama Fara
sa
nari nciye kumuhitana ngo tujane
urumva mama
wehora Dori
sa
namba nyoko waramwifatiye uwanje suko umuhitana ngo muje kwishura rya hehe Kumisi ya karuhuko, sinzi kwa mutiga.
Ego,
Kuku, ahogombu nyigiri zunganu buhumbu.
Uya.
Na azarelo, kendi yoshuru yige we nyenu rabona. Kwa kigendu mheru mwana maho.
Fara, bye.
Ah, mamu, urakod, elegandana ujingenda mwiku.
Hewe, uo mkogura zingena li isu utwa. Ngira na nyina na kivuga. Uo nani chazo vamo. Francine mwana anje.
Sa.
Uzogume witonda ko wamye. Na iyo simba rubebe uyireke. Ahubwo usubiye kumusanga ngaha. Nzomuvuna amavi. Aguhitana ishure n'uziyo riri. Uri umwana afata ukuboko. Iyo sema.
Kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940 studio y'ijambo abasenseye naho ubutaha
zaje tamne cyamuse ndamitoma
ayo Bernard It's been a long time. Havos Gubjinsh. Pepa. Active. Yeah, man. Let's go.
Hari gihe isi tuyita mbi. Nyamara bayiriho ni twe babi. Bashiki bacu bo batugoreweho. Tutabakobwa gutya bameze batya bukarinda bucya. Nyamara natwe sishyashya ibibazo byabo ni byizana baradukunda bo bakabigwamo
Oh my god forgive us Oh my god forgive us Oh my god forgive us forgive us forgive us
Zaje tamne cyamuse ndamitoma ibyo mubwira byose yabiciyemo ubakorana na Pepa niburu musore heba Usare cura pepa, pepa, pepa.
Agenda na
pepa,
agenda, agenda na
pepa,
agenda, agenda na
pepa,
agenda, agenda na,
agenda na.
Ubu pesa, hela, ni wamutumo bubaka. Bahuva vuba ukana banyura, ibyo bimenye.
Pepa ni indirimbo yaba active abana b'abanyarwanda, pepa bivuga agapapuro, agakaratasi. icyaga saka note ni note mu gifaransa cyaga se mu cyongereza note ni twatunda abantu babashere bakiri bato babandikirana maze rero ndabashimiye cyane naho ngaho dushoreje amakuru uyu munsi ni ntamenwa murakarama mukomeze mugubwe neza na radio yanyu ijwi rya Amerika umugoroba mwiza
na pepa iburu musore heba uzare kura pepa